Kigali ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi. Ndi kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ubu rero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600.
Uwo ni Maitre Armel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1,600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru ku nama yo gutegura integuro y'itegeko rigenga amatora yo mu mwaka 2020 mu Burundi, hamwe n'ikiganiro kanyaburunga. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye ku Burundi. Urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko umwaka 2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye nayerekeye ibyaha bishobora kuba byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015, harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Gwo Runani gwizeye ko uyu mwaka wa 2019 uzorangira hamaze gusohoka imitahe yo guhagarika bamwe mu nzego za leta abakekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Kaveni iyo nkuru.
Urunani rw'abashingwamanza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armel Niyongere umuhuza bikogwa muri ubwo Runani yabwije Ijwi ry'Amerika ku mwaka wa 2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya ko gwatumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mubo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa, abo babakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza b'iyo sentare CPG bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maitre Armel Niyongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko vyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha, akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero bari matohoza, twebwe nk'abashingwamanza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe, tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari mpuzamakungu mpanabyaha, rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe. Rero tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha.
Abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abo bashingwamanza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta. Muri ivyo vyaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga, uguhohotera gateka kazina muntu n'ibindi.
Hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije. Ivyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana. Abitu iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo, abava i Bujumbura, abava mu Burundi, abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza amanza wasanire muza makoma na vyaha nabakora mu nzego za leta n'abari ko bakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe botanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaha
ku vitariki 27 zo kweze ku 10 umwaka w'2017 Burundi bwari kuye ku mugaragaro muri senare mpuza makungu mpana vyaha CPI. Leta y'u Burundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari imfagusa. Leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana waka no Burundi. Yamara mushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vya vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Imigambwe iprona na Sabanya Frodebu ntiyitavye inama y'abanyamigambwe yo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Inama yo gutegura integuro y'itegeko rigenga amatora mu mwaka w'2020 bivuye ku kuntu ubutumire bwatanzwe. Ivyo bivugwa n'abarongoye iyo migambwe. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Umukuru w'umuganga w'abadasigana iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira. Abel Gashatsi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe vyoba arivyo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandika ama message. Bene ivyo vy'ama message rero hari gihe message itagushikira cyangwa ugasanga telefone bayi kutwaye cyangwa wayibuze, tugavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota hawe murumva ko si byiza, ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono uhagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahanya Frode Buhoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'uwo mugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale irikirategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 nimba ntihenze z'uku kwezi Igitega kuri Hotel Rehoboth. Cyo gihe twaragiye Igitega turitaba iyo nama, ariko dusanga nta muntu n'umwe hari aho hantu bari badutumiriye. Hari n'abandi twahwaniyeho ngo batumiwe, ariko dusanga nta nama yabaye. Ntitwamenyerera igituma, ama rero duca turabivamo turataha. Ejo kuwa gatanu niho twumva ngo inama yabaye. Ni ukuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo, kuko nayo twari tuzi. Twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiyemo ntayabaye. Urumva rero ntacyo mfise nubivugako.
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramutswa Frodebu nimba bazemera ivyafundikiwe muri iyo nama. Nahimana avuga ko azogira ico ashikirije amaze kubona ivyafunditswe.
Nibabumvikanye ibintu byiza tuzobishima, tuzobibona, kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu mwe n'ibyo. Integuro yakozwe iraca muri leta hanigaca mu nama nshingamateka, turavuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatomoye tuzaheza tubivuge ibintu bidushimishije.
Bamwe mu banonosi bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri yo ntego y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020. Muri byo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira torwe. Umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari gukumira.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu namashinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri yo ntara imwe gusa kwijana. Ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari bintu bidajanye n'intumbero y'amatora. Ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko, ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition. Umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemwo, ubundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 20% mu gihugu cyose. Ho bari mu ntumbero yo gushaka gukomira aba nabandi.
Muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku 15 million z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku 50 million z'amafaranga y'amarundi. Iyo ntego y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, itegerezwa guca mu nama shikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere yo kwishigwa mu ngiro. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Our voices. Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo, ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu. Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko. Nije Oriane itangishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo vy'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube. Fyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku itegeko rigenga amatora yimirije. Leta yamaze gutangura kugisha inama abanyapolitike ngo batange intererano yabo mu kwitegurira amatora yimirije mu kunganira integuro y'itegeko rigenga ayo matora. Abatumire ni babandi nyene batatu. Honorable Tatien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Tatien mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome kandi ndaramukije n'abarundi bakumvirize na radio.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambo w'abadasigana Iprona. Shinga nawe Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, tukaba dukengurutse ku butumire waduhaye.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni ambasaderi Denis Banshimi Busa n'umuhinga mu bya politike. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza.
Ni
Beonazi abatunze ngaha mu Burundi bafise amahera bibaza ko aribo bari myeze ne gutwara iyo. Noneho nakarero turamaze iminsi tukabona nibaza ko wagiye harusha amahera abandi atari ariko aratwara neza abanyamerika gusoma babo. Urumva rero ibi nivyo gukumira bararaje bati
urara abantu utuke umukuru w'igihugu cabandi
turi
uravyumva uravyumva
urareka nzo kwidefana neza kunyagiritsa urumva rero bahanaga ati maho gukumira ntiyagire ngo baraharuye bararaba ati mbyasha mu migambwe ishobora gupresenta umukandida tika turabe nyene tu naho nyene tubarize
izo
yego
sina
nagitebako nako gatima gukumira navye ikindi naco none aho ntacu ari gikenewe ko na leta yemeye imbere y'amakungu ko bemeye umuhuza za gufasha abarundi ko dutorere nyinshi y'icyo kibazo bakabidindiza mugabo bamaze kuvyemera iyo niyo yari yo nzira yotuma nayo amategeko acaza hagacaza bimwe byo kuraba umutekano kuraba bazohiganwa kuraba ingina amatora azocungegwa ibyo byose twe twabibona muri genzira y'ibiganiro kai nubu niho tugihagatse abibaza yuko rero
bariko ibiganiro hari ibiganiro vyabaye igihe kitari gito hari n'ivyabiri hagati mu gihugu hari n'ivyabiri hanze
ibyo ni byo
Ibyabaye
hagati mu gihugu n'imwe twamatuvuga ibyo mugambwe n'ivyabaye by'abarundi abarundi ntibari muri sende deputete gusa ivyo ni mu bimenyeri nico kimwe nibi bagiye mu Kayanza ngo n'urupapuro rw'inzira imigambwe iganwa nyezina ntiyarimwo nabagiyeyo ntibayemeye
none ubuho ibiganiro bimeze gute
ko ibiganiro bijya twatanguye kandi harya atari abagomba ko tuguma muri soko ni ruzi biba byaheze ke kandi finalite yabari yinyene
imera
n'imeruka ko bagushika kumvikana ingene tuva mu magume muri crise twagiye mu kubera amatora mu 2015 iyo nayo yacishika ku nteguro y'amategeko azogenga amatora isenizo izo yatunganya ingene yo bizimetse kuborohereza abazohiganwa byari byo bibazo twategereza kwigira muri rya bigani none ubu bagize bagiye bakavyigana sende DFDD n'abasoma mbike baye abo muri opposition batarimo bariringe nayo matora zo bariko arategurirwa barundi bose
Olivier hakogwa iki kugira ngo ntihagira ubusomere ndo rivuga
ubwa mbere nuko ubwa mbere nuko bavuze ategezwe kuko haba amahoro n'umutekano mu gihugu akomezwe kuko nta gihugu amatora yo arimo intambara leta ikomeze amahoro n'umutekano ica kabiri no vuga kandi n'ubu je yuko yavuze nga niko ngo kwagwa vyukaje niko nanje mvuga ibwirizwa shingiro ibirimwo byubahirizwe mu itegeko rizoza kuko iyo bwirizwa shingiro twari toy tonyera turarihagararira ica gatatu nikihe nuko harimo bimwe bimwe tuzobandanya duterera nkuko babivuze mu kuntu baharura ibyavuye mu matora hariho amazina ari mu nuko abategeko
rimwe bazabavuga
ugasanga byanditswe nabi ibyo bintu bavyandike bibe neza kugira ngo bariko barahari bariko baraharura ntihazojemwo ibintu by'igipfungu naha tatiana ari ngaha havugira aya bavuga ngo ibiganiro bihagarara byose byahagaze nitwa turi turavugira reka rero bibandanye kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro n'umutekano ariko kandi ico nemera neza ategugwe
kobera mvugira ha rero wewe biriko birakubabaza
amato ni byiza cyane kuko byo babibi abantu bahunze bari ko bariruka nico nifuza
ko ara manivyo bibaryo
je nifuza nuko abantu bahunguka n'abari hanze bakaza hanyuma tukagira ico dufunditse kandi amatora abaye abarundi bari hanze baje birahimba cyane
ko ariko nko muri ibi integuro yitegeko rigenga amatora harimo bimwe bimwe nk'ibi byo kwegu gushira amatora y'umukuru w'igihugu naye bashinga amateka naye mu makomine bikabira umunsi umwe kubwanyu murabona yuko nk'iyo ntumbero izo shobora kuba gushira mu ngiro
umugambo w'adasigana iprona ubwa mbere tubanza gukenguruka integuro y'amatora yari yabaye mu mwaka wa 2015 kuko yari yashize hamwe amatora uno munsi gusubira kuyashira hamwe ni byo abantu basubira kwiga kuko bari bashize hamwe y'amashinga amateka n'aya mu makomine ibyo barabishira hamwe kugira ngo ayo matora uno munsi bashizeho ayo mukuru w'igihugu naho nyene nukuraba ingaruka nari nabivuze tutegereza kuvyicara tukaraba inyungu yabyo byo nuburyo bukeko bumigambwe ntibirwa bariruka cyane ariko kandi amatora ntaba menshi ngamari mwanya munini kandi si bibaye ngaha mu
rundo ariko muje kwiyamamaza none imigambi iraheze gashikirizwa yose
yemwe umugambwe wawe ushikiriza guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku mushinga mateka nibaza yuko utsinze ibyo mu imigambi mushikiriza ari
ambassadeur ndeni hari cokorwa kugira ngo itegeko ritengane amatora rihurize ko na bose
ego nkuko babihurije ko abo turi kumwe ivyo kogwa birahari ariko nkumbure icyo bamwe bamwe tushobora kuba tudahuriza ko nuko jewe nguma mvuga nti dutegererezwa abarundi bategererezwa abanyepolitike bo mu Burundi bategererezwa kwiha intumbero kugira ngo bakore bafise icyo bisunga iyo ntumbero nayo navuze ni yo gushinga intwaro ya demokrasi intwaro yubahiriza kiremwa muntu tugarutse rero kuri ibi mwariko muravuga ndetse mfate ku byo mugenzi wacu ari ngaha Olivier avuze ati turashobora kuvugana kubindi ati mugabo ibwirizwa nshingiro ni ntakora kogo
ati abarundi baherutse kugira
abarundi baherutse kuryitorera nagira ngo ndamwibutse kandi arabizi kuko ari mu vya politique yuko amategeko ashigwaho n'abanyapolitike kumvo za politike rero barashobora kubona yuko uko bahinyanyuye ibwirizwa nshingiro hashobora kuba hariho agahaze ako bihenze ko bivanye n'ikiringo bari barimo hanyuma bakaraba n'ibiringo vyimirije nticobuza yuko bashobora gufata iyindi nzira ko ubu bashobora kuba bari barabajije abene gihugu cyo bita referendum bashobora guca mu nama nshingamateka na nkenguza amateka nabo nyine barabifitiye uburenganzira ari nk'akantu ari nkingingi imwe zibiri zitatu inama nshingamateka na nkenguza amateka bakayihinyanyura igikenewe no gushaka kwa politique bagenda bagana intumbero bihaye yo gushinga demokrasi kuko ngira ngo ntaco gishasha mvuze murazi yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uramutswa igihugu n'amategeko uyaramutswa ni wo bavuga bati dufize intumbero iyi n'amategeko dushiraho agana muri intumbero nawo tukaba tuzi ko bafashe ibigwanisho kugira ngo kugwanire demokrasi nicyo gituma rero jewe nguma mvuga nti intumbero itegereza kuba ya demokrasi nari dutwagwa n'umugambwe wafashe ibigwanisho kugira ngo ugwanire demokrasi ariko rero tugarutse inyuma gatoya turabona yuko muri iyi nteguro naho navuze yuko tutazi nyene yuko ari iyo nyene iyo nyayo harimo ibintu bimwe bimwe binovuga ko bihaze nk'iyi nteguro ikintu ca mbere mbona kiza kikuraho kikayituma itaba nziza nk'uko umuntu yavyipfuza kuko jewe mu cipfuzo ciwanje navuga nti mu itegeko rigenga amatora ryo mu 2014 hariho ivyari bihaze jewe rero nkaba nari nipfuza nti ubu rero haje yindi nteguro bakwiye ahubwo gukosora ivyo byari bihaze mu 2014 rero siko ndabibona ubu ho haciye hazamwo ibintu byinshi bivangatiranye ugasanga bariko barakoresha amajambo adatahuritse nk'akarorero ibi byo kuvuga abigenga urutonde rw'abigenga inani z'abigenga nitumenya neza ibyo bariko baravuga hariho amategeko nabonye ingene bayakora ugasanga babanje kudondanura amajambo makuru makuru tuza gusanga muri iyo tegeko byo baye byiza ngira ngo babihereye ko kumwe nibi bakabitomora kuko jewe ndabiravye kuvyonza ibijanye n'amatora uku kuntu bakoresha amajambo muri iyi nteguro biri kure cyane y'amajambo azwi mu bintu bijanye n'amategeko
ariko uravuga ivyari bihaze ku itegeko rigenga amatora ryo mu 2014 rijya gisunga ibyiza shingiye yo mu 2025
oya muri rusangi harimo ivyari bicisunga ibwirizwa nshingiro ry'2025 mugabo naryo nyene ryari ryamaze kuva ko ibintu bimwe bimwe no kuvuga muri rya code electoral muri rya bwirizwa rigenga amatora dufise ryo mu 2014 byari riciye kubiri
ni bwirizwa shingiro twamaze kuja muri izo ngorane justem
ni kuvuga twatanguye kuja kubiri ni bwirizwa shingiro mu 2009 ubwa mbere bahinduye ibwirizwa rigenga amatora bagatangura kuvuga yuko birya mushinga mateka avuye mu mugambwe cyatakaza intebe aho twatwinjiye mu ntwaro itandukanye na demokrasi hamwe nibwirizwa nshingiro twari duvise ivyo rero byaciye biguma biza ubu rero je ndiko ndaraba mbona umengo bariko baratera bajya kure cyane aho kubanza gukosora ivyo twabona mengo ntivyari byiza
rero
hari ibintu bimwe bikenewe bikuru bikuru ka muntu mbona nagize ibi by'amatora ngendegwa ko hari ibintu ngendegwa ko uto subira inyuma kuko mengo twatuko turasubira inyuma cyane
aba banyapolitike kugira dusozere ikiganiro bakora ikintu uno
abanyapolitike kwicara hamwe ni byiza mugabo barabire hamwe vyukuri ibintu bitari mu nyungu z'igihugu babikosore
nabanye politike bake bakunda igihugu abashi bikundira inyungu zabo n'imiryango yabo n'abiwabo twebandukenera mu matora gusa maze kurangira batugwiza n'ubusa
nta kintu na kimwe gishobora kunanirana gukogwa mu myaka iheze hari abantu bafashe ibigwanisho baragwana hamwe umuntu yiyumvira ati abo bantu nta wundi muti uhari mugabo ntishabujije yuko bicara hamwe ubuhondo bariko n'abanyapolitike bariko baravugana kandi bavugana kubijanye n'amategeko no kuvuga vyokorwa gusumba kwicara hamwe hanyuma bagakosora ivyo abona byo babitagenda
urakoze cyane urakoze cyane ndagushimire ambassadeur Denis Banshimi Busa nibutsa yuko uri umuhinga mu vya politike wakoze no kwitaba kino kiganiro twariko turabira hamwe ibijanye n'integuro y'itegeko rigenga amatora
mwakoze kuduha ubutumire natwe turabakengurukiye kuri kano kanya
ndagushimire nawe Olivier Nkuru nziza nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru kandi n'umuvugizi w'umugambwe badasigana iprona wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze nkaba nifuza yuko ibyo byimbiro byose murazi kugira integuro bariko barashikiriza abo bitwara kugira ngo bizojemwo uretse ibyo babiri nyuma ibwizwa shingiro
urakoze ndagushimire nawe honorable Tatien Sibomana urumuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze kandi neje nzobitaba
ndagushimire nawe wahisemo kutwumviriza mwese ndabipfuriza umwaka muhire w'2019 no kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshe jwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti rero mwariko mukurikirana makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha kabariho bigarukiye tukaba dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubashimire rero mwese tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro vyacu tubashikiriza imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu